nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe njuti na mwe bakunzi bakadenza mbagateka kawe kazi makuru kuri munsi wa gatanu nigenekezo rya 30 myandagaru no mwaka wa 2024 kuri uyu munsi kadyo inzamba dufadikanije n'ishirahamwe SS Torture twabateguriye amakuru adasanzwe kuhagizwe n'ingingo imwe rudende rwanege. Muri amakuru tuza kubashikiriza ajanye n'ubanza rwaciriwe abasirikare 274 b'Abarundi bapfunzwe bagezwa kuba banze kugwana n'umuhari M23 mu gihugu cya Congo inyuma y'ingwano zabereye mu bice bya Mubambiro n'ahandi mu buseruko bwa Congo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Abasirikare bakaba banze gukora ibitandukanye n'amategeko kandi bitandukanye n'akarangamutima k'umwuga wabo. Baciye bafatwa bajanwa mu Burundi aho mu rubanza rwabo ruheruka kubera mu ntara ya Rutana baciriwe imyaka yo gupfungwa iva ku myaka 20 gushika ku myaka 30. Abatari bake bakabona ko abo basirikare bariko bararenganywa ku mvo za politike hamwe no ku nyungu z'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Muri ayo makuru muraza kumva bamwe n'abandi ico babivuga ko nkaba ndabahaye ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ayo makuru adasanzwe. Amagorwa ntasiga yandi inyuma yo kunanirwa urugamba bari barungitswemo na leta y'u Burundi mu buseruko bw'igihugu cya Congo ihana intwaro rusangi kugwana n'umuhari M23 bayo muri abo basirikare bahisemo gutabaromoka basubira mu Burundi. Bashitse bafatwa nk'abahemu bashikira mu buco butandukanye aho mbere baboretwe igufa ku itegeko ry'uburongoye igisirikare cy'u Burundi. Bahavuye bajanwa mu mabohero atandukanye mu ntara zo hagati mu gihugu bakuweyo bajanwa imbere y'ubutungane bwa gisirikare mu ntara y'icese yabereye mu ntara ya Rutana. Sentare ya gisirikare yabaciriye umunyururi hagati y'imyaka 22 n'imyaka 30. Byinshi mu byashikiye abasirikare reka tubibaze Jamarida bashinze.
Bamaze kubona ku rugamba rubananiye kuko bapfa ku bwinshi nta wundi muti wari usigaye atari ugutabakomoka. Baratatanye bamwe bazimanganira amashamba ya Congo abandi baricwa abandi bafatamiri n'umugwi w'abagwanyi ba M23 abandi nabo muri abo 276 bafata ingingo yo gusubira mu Burundi. Bamaze gushika mu Burundi baciye begeranirizwa mu ikambi ya Cibitoki aho Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi yahavuye yishikira. Prime Niyongabo ngo yabanje gushwanira abatwara iyo kambi ko batabapfunze uko bihagije ngo amaze kubitegereza ngo yabagirije ko banze kugwanya M23 kubera ari abatutsi bene wabo. Prime Niyongabo amaze kugenda baciye bambugwa impuzu za gisirikare basigara mabutura n'udupira duto duto. Uko bagiye barashika ari migwi itandukanye bakiriwe atandukanye. Umugwi wakurikiye wakiriwe mu bibanza bine hari abagiye ku muzinda ku mujejuru muri batayo militaire yo mu Irohero hamwe no mu ikambi ya Cibitoki bita batayo ya 12. Abishikiye ku muzinda barenga 120 bakaba baciye bakwa inkoho n'umwambaro w'igihugu cya Congo bari bambaye basigara mu tubutura n'udupira. Abasirikare baciye bugaranirwa mu ngoro y'inama ya batayo Jeni Dokomba yo ngaho ku muzinda. Muri iyo nzu nta musegetera wari uhari ibyo kuryama navyo canke kwifuka nta na kimwe baronkejwe. Abasirikare bari bacunzwe kandi batemerewe kuvugana n'umuntu n'umwe. icegera cy'urongo ibiro bijejwe iperereza rya gisirikare ngo yabasabye kwandika ibirego bijanwa mu butungane bwa gisirikare. Abasirikare bakaba babwiye ntwaza ngabo ko igikorwa bahawe cabananiye kuko babatumye guhangana n'ubasumbya inguvu. Abasirikare baciye basaba gusubizwa umwambaro wa gisirikare cy'u Burundi n'umuheto ngo basubire ku kazi kabo. Abari kumujejuru nabo nyene ngo bari bamerewe nabi ku muzinda baribwa n'imibu, ku mujejuru nabo bakaba bari bishwe n'imbeho. Umugwi wakurikiye warugizwe n'abasirikare amajana abiri wari wanse gukura umwambaro w'igihugu ca Congo batawuhaye uwabo w'u Burundi. Eka n'inkoho ngo basaba yuko bozikaba canke bakagumana izo bari bazanye. Ntibyatevye kugenzo rya cenda Kigali mwaka wa 2023 biro bikuru vya gisirikare c'u Burundi byategetse gufata abasirikare bose bakabajana kubafungira mu ntara zitandukanye arizo Bururi, Rumonge, Ngozi na Ruyigi.
Arakenuye Jean Marie Ndabashinze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aremanga ko igisirikare c'u Burundi kiriko kirafasha ingabo za Republika yani ntwaro rusangi ya Kongo kugwanya muhari M23. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye akavuga ko igihugu c'u Burundi na Republika yani ntwaro rusangi ya Kongo ko bafitaniye amasezerano yo gutabarana iyo umwansi ateye tumutege yompi.
Ibihugu rero iyo bifitaniye amasezerano yuko bitabarana ivyo birakogwa gutabarana kuko inzu y'umubanyi gasha ntuje kuyizina nawe iwawe hiye ntazotsa kandi nta umenye ibizi ngene biza ariko iyo mutabarana biba ari byiza. Iyo rero u Burundi bugiye gutabara igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo higiye kutabara nk'uko citabaye kuko burya ingwano nziza utegerezwa kumenya kuyigwana utarayigwana. Hajya rero iyo ugiye mu bikorwa nk'ivyo gufasha igihugu uba witeze muri ngabo. Erega sinzi ko abantu bazi ivyo ari vyo ingwano. Ingwano n'urukino rwo gupfa, wanka gupfa ntub'umusoda uca witahira. Nico yituba kubwira yuko umusoda ni wo wambere abagiye kwihebera igihugu, kwihebera bene igihugu, abanza kumva mu mutwe ko gupfa apfira igihugu ari bisazo. Ugiye gutabara igihugu uremera ukitahira. Ubu natwe turagira iperereza tukamenya ibintu. Nene murazi uko aba muri rede tabara bari muri M23 none umuntu yambaye impuzi agacava ngo nafashe abarundi none wewe umurundi mutava mu ntari muramo ivyo ni ibintu bisanzwe bavyitagere psychologique n'ubuza mutare yabase kugwana igisoda kirafise amategeko hari umuntu umurungi ka kuri garde agacaja kunywa inzoga arahari arahanga ko kirabira afise amategeko. Urumva rero yo muri mission yanyu hakaba uba indiscipline cyambere umugarukana ku murongo. Ndavuga rero jewe ndazi yuko n'ubu wogenda aha kumutukura uraza gusanga abapfunzwe kubera base kuja ku murongo wa discipline. Ugenda hari hose urumva n'abari muri Somalia urasanga abapfunzwe kuko hari abantu ha muruntu runtu. Rero ivyo ntiyabushobora kuvuga ngo umusoda ngo iyo yabaye muri discipline uba i Congo, uba Somalia, uba Central Africa hose barahanwa kuko na ni inteko ni imwe igendera ku mategeko. Rero hariho umuntu ategereje neza ntacyo uvuga ngo urumva ngo njya ngo bamuhanye ngo ko yase kugwana abarundi ndazi barakunda urunwa kurushukuri.
Haraciye ukwezi kurenga sentare ya gisirikare ishashe mu ntara y'icese mu ntara ya Rutana iciye urubanza abasirikare bagirizwa ko bagumutse. Ubwo rubanza rwaburanishijwe mu kiringo c'iminsi 20 irenga. Abasirikare basabiwe na sentare ibihano bitandukanye ariko bobo bakaba barahakanye ivyo bagirizwa. Edi Claude Ninhazwe aratubwira uko vyagiye biragenda.
Inyuma y'iminsi irenga 20 haburanishijwe urubanza rw'abasirikare barenga 270 bagirizwa na sentare ya gisirikare ko bagumutse. Ubwo rubanza rwasozerewe kw'igenekerezo rya 18 ruheshi na sentare ya gisirikare yari yashashe mu ntara ya Rutana hari kuva kw'igenekerezo rya 2022 rusama. Abo basirikare barahakanye ivyo bagirizwa vyose na sentare bakavuga nyabunako vyobazwa ababarongoye kuko ngo bakurikije amategeko bahawe. Aha bakaba abadonye urutoke kuwarajejwe ibikoresho wo bita responsable logistique ari nawe yabapakiye mu miduga ibatwara hamwe na General Eli Ndayizigiye ariwe yabahaye ubwato n'indege bibatwara bamwe bajanwa Minova abandi Bujumbura. Sentare ya gisirikare imaze kubumviriza yavuye ica urubanza aho babiri muri abo basirikare 274 nabane bejejwe abo basigaye nabo bakaba basabiwe ibihano na sentare mu migwi itatu mugwi wa mbere ukaba wasabiwe igihano cyo gupfungwa imyaka 200 no gutanga ihadabu ry'amadorari 500 y'abanyamerika nayo mugwi ugira kabiri ukaba waciriwe gupfungwa imyaka 25 n'ihadabu ry'amadorari 500 nyene umugwi wa gatatu ari nawo wa nyuma sentare ya gisirikare yawusabiye gupfungwa imyaka 30 n'ihadabu ry'amadorari 500 y'abanyamerika nao senare ya gisirikare munaye yayo ya hariho abasirikare bari basabiwe igihano cyo gupfungwa imyaka 10 nticabujije yuko iyo senare bacira urubanza rwo gupfungwa imyaka 20 biturutse ku gitsure cy'abamwe mu basirikare bo hejuru ivyo bikaba bitashimishije bene gucirirwa ugo rubanza kuko byagaragaye ko intahe yaremerewe wamenya ko kuva mu ntango gushika ku rubanza rusozegwe abasirikare bose baburana batagira ababunganira mu mategeko
ubutungane bukuye kwikubita gashe bukareka kuba igikoresho cy'ubutegetsi maze bukarekura abo basirikare banse kugwana n'umuhari M23 mu gihugu cya Kongo na kama kumushingwa manza Janvier Bigirimana avuga ko ugo rubanza baciriwemo ibihano bikomeye ari agatotezo ku gisirikare ivyo mbere ngo bishobora no gukora ku butegetsi hamwe batovyifatamo neza Janvier Bigirimana agasaba ko igihe abo basirikare bazokunguruza bohabwa uburenganzira bwo kuronswa ababunganira imbere ntahe bitoreye tumutege yompe
twibaza ko hari nyifato ihunyanga uburenganzira bw'abasirikare kuko amakuru adushikira nuko batashoboye kuburana umwidegemvyo na cyane cyane bashigikiwe n'abashingwamanza umwe wese igitoreye ibyo rero byo kuba hafata ikivunga bakabacira imanza zikomakomeye nk'izo twibaza ko ari ibintu bituma icuka mu gisirikare cy'u Burundi gitera cunyuka narirya abo basirikare batarira busema kuja kugwana bambaye umwambaro wa Kongo kuja kugwana intambara batunze bitume baje kuyigwana kuja kugwana batahawe uburyo bwo gushobora kugwana nkuko bavyize twibaza ko ibyo bitarimenyerewe yuko abasirikare b'u Burundi banka kugwana n'acho bituma abategetsi b'u Burundi cyane ubutungane bw'u Burundi imbere y'uko bacira mwe n'izo manza ziremereye bateza kumviriza bagafatira ku byumviro byabo bagafatira no kubyo bashikije cyane bakabaha n'uburenganzira bwo kwiregura bashoboye kwifashwamo n'abashingwa manza bo nyene bitoreye hakubahizwa amategeko yose agenga igihugu mu bijanye no kwigwa rubanza kuba rero ibyo bitakozwe haraho nyanzwa amategeko tukibaza yuko abategetsi mu Burundi bakwiye kubita gashi cyane ubutungane bw'u Burundi ukareka kubandanya buba igikoresho gikoreshwa n'abategetsi iyo hageze imanza ubutegetsi bwa CNDD-FDD bufise mu nyungu turazi ko ubucamanza butuba bukaguhagarara ngo bushobore gushikiriza ijambo rijanye n'iby'amategeko ategekanya ivyo rero ni ibintu bibabaje ni ibintu byo kwiyamiriza tukibaza rero yuko tulatuza igisirikare cy'u Burundi gufata abasirikare bakabacira imanza nk'izo hari igihe bibaza yuko kumbure bariko barabahasha ejo ibyo babatumye byose n'ibitarikwe n'amategeko bemere kubikora ariko twibaza ko bariko barihenda nk'uko ari abasirikare twumvise babyivugiye hari abavuga ati ako tuja gupfa twambaye umwambaro wa Kongo mu ntambara tutatahura kumbure duhisemo kwemera gufungwa tukibaza rero yuko abategetsi bategerezwa kwiga neza icyo kibazo maze bagafata ingingo zibereye zituma hagaruka icuka cyiza mu gisirikare cy'u Burundi atari uko n'abandi ejo bazokwanka kugwana kumbe bafata n'iyindi nzira nibaza ko inzira abasirikare bashobora gufata ari nyinshi ivyo rero tukibaza nimba batayibona abategetsi b'u Burundi kumbe hari igihe bazobimenye hageze
mu ishyirahamwe SOS Torture riharanira agateka kazi na muntu baratangazwa n'urubanza rwaciriwe abasirikare bagirizwa kwanka kugwana n'umuhari M23 bavuga ko abasirikare bari ko bazira ubusa mu gihe bari barongeza kugwana muri Kongo mu ngwano badatahura na gato Denenda Ishemeze ajejwe kumenyesha amakuru muri SOS Torture avuga ko n'urubanza rwaciriwe abasirikare rudakurikije amategeko asaba sentare ya gisirikare gucira urubanza abasirikare ruciye mu muco kandi rwubahirije amategeko agenga imanza tumutege yompe
muri SOS Torture Burundi kwa kiranye umubaro mwinshi ifatwa fungwa n'ihohoterwa ry'abasirikare amajana 274 bagirijwe kubanse kurwana mu gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umuhari M23 tugambere ikibazo gikomeye ishira hamwe SOS Turkey Burundi byibaza ni gituma abo basoda b'u Burundi bashorwa mu ntambara bo ubwabo batumva nta numwe yumva igituma abasirikare b'u Burundi bashorwa mu ntambara mu gihe atanyungu n'imwe ari bo canke igihugu gikuramo ubwa kabiri abasirikare bamaze gufatwa bagafungwa barahohotewe babuzwa uburenganzira bwabo bwo kuronka abashingwa manza mitoreye bashobora kubunganira bagacirwa urubanza rwubahirije amategeko y'igihugu na mpuzamakungu urubanza rw'abasirikare rero baciriwe ntirwigeze rubamwo umuco ari naco gituma baciriwe urubanza rwa ngondagonde kidahamwe SOS Turkey Burundi irasaba sentare ya gisirikare gucira urubanza abo basirikare iciye mu muco ishyirahamwe SOS Turkey Burundi rirasaba ko imiryango y'abo basirikare yoronswa uburenganzira bwo kugendera ababo atankomanzi kuri uyu munsi uhuriranye no kurwanya amabi afatiye kwinyuruzwa by'abantu ishyirahamwe SOS Turkey Burundi riributsa ko kunyuruza abantu cyane kubahohotera mu buryo ubwo ari bwo bwose ari ibyaha bitihanganirwa n'amategeko mpuzamakungu yubahiriza ikiremwa muntu rigasaba ko Leta y'u Burundi yohagarika inyuruzwa ry'abantu ryimonogoje muri ino minsi.
Inzamba
tubandanye n'amakuru adasanzwe twabateguriye mu Runani Sefora Rusha ruhurikiyemo imigambwe itavuga rumwe na Leta rubona ko abasirikare bariko bakoregwa akarenganyo katagira izina ku nyungu z'abategetsi b'igihugu. Urwo runani ruvuga ko rudatahura na gato ingene abasirikare baturubikwa bagahogwa ko banse kuja mu ntambara ata nyungu na ntoyi igihugu kikuramwo. Dutega amatwi Jean Bosco Rwigemera n'icegera c'umukuru runani rwa politike Sefora Rusha.
Izo ntwara miheto zarerekanye aho zigeza ko zikoresha umutima n'ubwenge kukaba nkako tubivuge tubisubire intambara y'Ikongo iraba abanyekongo Burundi nta nyungu bugifisemwo nta nico buhomba butayigiyemwo aho Burundi bugeze rero uno munsi burakeneye imvuga kuri ziseruka zikarya umutima amenyo zigatsinda iterabwoba n'umuzimiza intwaro y'ubu yazishizemo ahubwo n'abasigaye yo bari bakwiye kuzinga imisambi bakitahira none kuyo bafashwe mpiri umukuru w'igihugu nyene ubwiwe ariwe aba yarabarungitse aca bihakana ngo si abasoda b'igihugu ugira ngo umunsi basi yo ntambara bakayanka bose atawuvuye inyuma azoronka amabohero abakwizamwo kubijanye n'ingene bafashwe mbega inzego zose zaragiye mu kwaha kwa CNDD FDD ntibubahirizwe mu gateka kabo bafatwe nk'ibiremwa muntu byongeye na kamaramaza kubona bari mu burenganzira bwo kuronka bunganizi iyo sentare mbega itinye iki itinya ko ukuri gufatiye ku mategeko gutsinde kinyoma nibahabwe uburenganzira bwabo nk'uko yaba amategeko y'igihugu canke amategeko mpuzamakungu abitegekanya twumva yuko babiri muri bo bambiswe izera reka nabo amajana 272 basigaye twizere ko bunguruje urubanza cyambere coco twongere twizere yuko bazoronka abunganizi maze nabo bambikwe izera erega n'akamara amazi ibintu byarahindutse ahimvuga kuri ari hanwa nuko nyene turi mu gihugu aho rubanza rwama gwikukira uwiganje naye handi ho abari bakwiye kuja imbere y'intahe sizo ntwari nabahemukiye igihugu mu kwaka mwambaro intwara miheto z'u Burundi zikambikwa mwambaro ku kindi gihugu n'ibendera y'ikindi gihugu kugira ngo baze gucingero bazikira abo bategetsi n'ico rero icaha cyari gikwiye kuja imbere y'intahe kandi bitebe bitebuke bazokibazwa imbere y'intahe munsi ya subijwe ijambo
Gufunga no gucirwa urubanza w'abasirikare birafite ingaruka nyinshi ku buzima bw'imiryango yabo amande yuko kubaho mu gahinda n'ingaruka zavyo imiryango y'abasirikare zoba ifite n'ibibazo byo gutunga ibibondo n'ibindi byankenerwa hayo n'amakenga y'umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Maria Louise Baricako arongoye umuhari asaba umukuru w'igihugu guhagarika karenganyo kariko gakorwa abasirikare baciriye urubanza rudakurikije amategeko tumutege yompe.
Umuhari inamahoro uratewe impungenge cane n'ubuzima imiryango yabo basirikare igiye kubamwo kubera ko karenganyo kakorewe ababo atagisata na kimwe kijejwe ivyo basirikare canke ivya leta kirajwe ishinga n'ingene abakenyezi abana n'abandi bo mu miryango bari babeshejweho n'akazi kabo basirikare ingene bazobigenza. Turibaza cane cane nkabo bakenyezi bisanze babaye bakuru b'imiryango kubera abo bubakanye bashizwe mu ibohero. Uretse umubabaro bafise ku mutima wabo kubwako karenganyo bazotegerezwa kurwanya umwiheburo n'akababaro bazobamwo kubera badashoboye gufasha abana babo. Bazokenera kurebonderaho baba, ico babagaburira, ico babambika, ingene babavuza n'ingene babasomesha, bongere babarere babigisha gushira ubwoba no kugumana umutima uremye, umutima ugororotse, naho abarongoye igihugu cabibarutse ari bonyene bari bajejwe kubarera, kubashigikira no kubateza imbere babataye muri ako kaga batabona ejo. Mbega umwe se barundi yoba yibagiye ico gihugu n'abarundi bose bari bamwiteze ko? Umuntu yokwibaza ingene iyo miryango yose yisanze yapfukamitswe izobaho. Abo bapfunzwe atani itegeko na rimwe ry'igihugu barenze, atani ingingo n'imwe ya yandahiro y'umusirikare bahonyanze, ababo baguye muri ako kaga baguye aho hantu atawuzi ingene bazohava, atawubona by'ukuri ikizobatabara cyangwa ikizobafasha. Intwaro ya CNDD-FDD irakwiye kwikubita gashi ikaraba neza ingaruka nyinshi zizova muri ako karenganyo keruye kakuru wa wasirikare. Ivyo nta kindi bizokora atari ukurima inzigo ababikorewe bakumva ko bankwa, ko batawe, ata kindi barota atari ukurondera uko bazokwihora nabo. Ivyo navyo bigatuma zandyane zazingamitse u Burundi kuva bwikukira zitazotora umuti vuba. Umuhari n'amahoro urateye akamu umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi babijejwe nibafata ingingo zikwiye kugira ngo ako karenganyo gahashwe. Uwo musaraba iyo miryango yabo basirikare bikoreye kubw'agahotoro ayibature.
Ni kuri iryo rya Marie Louise Baricako arongoye umuhari inamahoro. Tuciye dusozera ko amakuru twabateguriye uno munsi dufatikanije n'ishyirahamwe SS Torture Burundi. Mwakoze mwe mwese mwayakurikiye, bakoze bagenza wanje bafashije kuyegeranya. Bonfisi Nyongere nayo yabashikije, ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.